radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kwa suhuza mbe kumena veniste nshimi imani na murugwana mutkonjira kuri FM nijana nakane ni vichemi tatu i Kigali na mirongo chenda na getatu ni vichemi tatu i Karongi na homo burundi tuli kumilongo migufi asho tuwezo kumilometro chumili chenda na makumyaviri nebjivi mbele njengo muru tukwa wa tegurie murugwanda umenya politiki utavugaru ngenu utajiti Diane Shimarwigara ya tangajeko azia mamariza umanya umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa kari Leta y'u Rwanda iravuga ko ikirego cyatanzwe n'amashyirahamwe atandatu yigenga mu Burundi mu rukiko rw'umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika nta shingiro gifite.
Ubundi ujya mu rukiko nka ruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu.
Alain Mukuralinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda mu Burundi hakomeje kuvugwa ibura rya lisansi.
Ni kibazo tumazemo imyaka ibiri cyangwa irenga kwibura igitoro. Je ngumije kirangaje wa mbere ngaha nta nyishu nzana ibazo by'igitoro kugira bitore inyishu. Inyishu rukumbi yuko iki kibazo gitore inyishu nuko turonke ibyo dushora dukora amadovize yo kugura ibyo byankenegwa.
Gervais Ndira ko buca ministre w'intebe u Burundi kaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Bwira ku makuru avuga rya mihindo ku isi ndo kumwe na Eugenie Mukankoshi.
Umuyobozi w'ingabo z'amahoro za ONU ejo kwa kabiri yahamagariye Sudani y'Epfo gukura ingabo zayo mu gice kimaranirwa cya Abiy, aburira ko kuba zihari bishobora kongera umwuka mubi mu karere ko hafi y'umupaka gakize kuri peteroli. Aha kandi Sudani nayo ivuga ko ari ahayo. Jean-Pierre Lacroix yabwiye inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU ati dufite impungenge nyinshi zijyanye no kuba ingabo za Sudani y'Epfo ziri Abiy guhera mu kwa cumi kwa 2022. Yongeyeho ko mu kwezi kwa gatatu no mu kwa kane gushize abandi basirikare boherejweyo. Uku kuburira ku bijyanye n'abo basirikare bishobora gukongeza umwuka mubi mu karere kari gasanzwemo amacakubiri hashingiye kuri politiki. Nakwa avuga ko Sudani y'Epfo igomba gukura mu karere ka Abiy abakozi bose bashinzwe umutekano vuba bishoboka. Ubwo butaka buramaranirwa kuva amajyepfo ahawe ubwigenge na Sudani mu 2011 ubwo akarere ka Abiy kashyizwe mu maboko ya ONU ngo abe ari ikarinda. Abasirikare b'amahoro 1000 boherejwe mu karere kandi umurimo wabo urimo kubangamirwa n'ingabo za Sudani y'Epfo nk'uko Rakwa abivuga. Uyu muyobozi avuga ko Juba nayo irimo kurenga ku masezerano yo mu 2011 yatumye Abiy iba igice kitarangwa abasirikare. Urugomo rukunze kuboneka Abiy aho abantu 54 bishwe mu cyumweru kimwe cyonyine mu ntangiriro z'uyu mwaka barimo n'abasirikare b'amahoro ba ONU 2. Israeli ejo yavuze ko hakiri ibyo itari yumvikanaho n'umutwe wa Hamas ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo imirwano ihagarare. Hamas ku wa mbere yari yavuze ko yemeye amasezerano yo guhagarika imirwano kandi hari amakuru yavugaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yijeje ko imirwano itazasubukurwa. Cyakora Israeli irimo kohereza intumwa i Cairo mu bindi biganiro byo kunonosora amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo Israeli bikoze umunsi umwe nyuma y'uko Hamas itangaje ku buryo butunguranye ko yemeye ibyo Misiri yasabye bijyanye no guhagarika imirwano Israeli yari yaremeye. Ariko ejo kuwa kabiri abayobozi ba Israeli bavuze ko ingingo Hamas yemeye atari zimwe n'izikubiye mu byo Misiri yari yasabye ku ikubitiro kandi ko ibyo Hamas isaba ko bihindurwa bituma bitashoboka ko Israeli ibyemera. Abayobozi ba Israeli bavuze ko mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano yabonaga ko abantu 33 bagizwe ingwate, ni ukuvuga abagore, abageze mu zabukuru n'abarwaye bazarekurwa maze imirwano igahagarara mu gihe cy'ibyumweru 6, noneho imfungwa z'abanyepalestina 100 zikarekurwa. Nyamara ubu Hamas iravuga ko bamwe muri abo 33 bashoboraga kurekurwa bapfuye. Haracyari n'ibibazo bijyanye n'igihe bazarekurirwa n'umubare w'imfungwa z'abanyepalestina bashobora kurekurwa kuri buri muntu wagizwe ingwate uzaba arekuwe. Brigadier General Israel Ziv wahoze ari umugaba w'ingabo mu ntara ya Gaza avuga ko icyibanze kuri Israeli ari uko abagizwe ingwate bagomba gutahukanwa iwabo. Radio Ijwi rya Amerika. Ejo kuwa kabiri abatabazi barimo kwihutira gukura abantu aho bari bafatiwe mu myuzure mu mpande zose za leta ya Rio Grande do Sul mu majyepfo ya Brazil, ahavugwaga abantu 90 bari bamaze guhitanwa n'iyo myuzure kandi abarusimbutse bakeneye ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ibanze. Mu nkengero z'umujyi wa El Dorado do Sul mu birometero 17 uvuye mu murwa mukuru w'igihugu Porto Alegre, abantu bavuye mu ngo zabo baryamye ku mihanda kandi babwiye Reuters ko bashonje. Imiryango yagendaga n'amaguru batwaye utwo babashije gushyira mu bikapu bahetse, abandi babisunika mu tugare twifashishwa mu guhaha. Urugero ni umusore wavuze ko yitwa Ricardo Junior, wagize ati: tumaze iminsi itatu nta biribwa kandi icyo dufite ni akakaringiti gusa. Ndi kumwe n'abantu ntanazi, sinzi aho umuryango wanjye uri. Imyuzure yabangamiye ibikorwa by'ubutabazi, aho abantu mirongo bagikeneye babakura aho bari n'utwato cyangwa se kajugujugu mu mazu yangiritse. Utwato duto ejo twazengurutse mu mujyi wuzuye amazi hashakishwa abarusimbutse. Ikigo cya Leta gishinzwe kurinda abasivili ejo kwa kabiri cyavuze ko umubare w'abapfuye wari wageze kuri 90, ko impfu z'abantu bane zarimo gukorwaho iperereza mu gihe abandi 131 bari baburiwe irengero, abandi 155 badafite aho bigiye ku musaya. Imvura nyinshi yatangiye kugwa mu cyumweru gishize yatumye inzuzi zuzura, imijyi irarengerwa, imihanda irangirika hamwe n'ibiraro. Porto Alegre, umujyi utuwe na 1,300,000 ku ruzi rwa Guaiba, imihanda yari yarengewe n'amazi. Abantu hafi 500,000 nta muriro w'amashanyarazi bafite muri uwo mujyi no mu yindi byegeranye, mu gihe amasosiyete awutanga yawufunze ku mpamvu z'umutekano mu bice byahuye n'imyuzure.
Urakoze Eugene Mukankusi, mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'1.4 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni kuri 100 MHz ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com, no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook, adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabyo babwiraga mu ngingo nkuru, mu Rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Shima Rwigara yatangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganjwe mu kwezi kwa karindwi, yabinyujije ku rubuga rwe rwa X. Diane Shima Rwigara yagize ati: icyiciro gishya cy'amateka y'u Rwanda gitangiye ubu, twese hamwe tuzubaka amateka, nimunshyigikire muri iyi gahunda yo kwiyamamariza kuba perezida matora y'umukuru w'igihugu aheruka mwaka 2017. Diane Shima Rwigara yari yashatse kwiyamamaza ariko inama y'igihugu ishinzwe amatora ntiyamushyira ku rutonde. Mu Rwanda hatangiye urubanza rw'abacungagereza babarirwa muri 27 bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye harimo n'ibifitanye isano na ruswa. Bari bamaze amezi 5 bafunzwe mu buryo bemezaga ko bunyuranije n'amategeko. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, Eric Bagirubusa. Wiriweho?
Wiriweho neza Venuse Nshimimana.
None urwo rubanza rw'abacungagereza rwatangiye rute?
Urubanza rw'abacungagereza bagera muri 27 rwatangiye hari itsinda nabonaga nshishirije rigera mu bacungagereza 10 basubikishije urubanza, bavuga ko abanyamategeko babo batabashije kuboneka. Biri muri abo ngabo bomvuze bageraga mu 10 bavuze ko abacungagereza abanyamategeko babunganira batabashije kuboneka, kandi mu rwego rw'amategeko nta muntu wemerewe kwiburanira cyangwa kuburana atunganiwe abyemerewe n'amategeko. Ni ukuvuga ngo rero hagati y'ubushinjacyaha n'abaregwa barabyemeranyaho barusubitse, ariko noneho kugeza ubu ngubu kubera ko bagiye baregwa ibyaha bitandukanye kandi buri muntu akagenda aregwa ku giti cye, uretse iryo tsinda riregerwa hamwe harimo uwitwa Vincent Gasisi, we araregwa ibyaha byiza ndabonye bifitanye isano na ruswa ndetse no gusobanura inkomoko y'umutungo. Venuse Nshimimana, tukabwira abadukurikiye ko ubushinjacyaha burega Vincent Gasisi nyoko mubye kitagera mu mezi arindwi hagati ya mezi uri ukwezi kumwe na mezi atandatu yakiriye ku matelefone ye abiri atandukanye miliyoni eshatu bakareba rero bakavuga ko atabashije kusobanura aho yakuye ayo mafaranga kandi bakagaragaza ko yagiye ayakoresha mu nyungu ze bwite gafishi rero ibyaha arabihakana akavuga ko yo bamukekaho yabifungiwe amezi abiri kuva mu kwa cumi kugera mu kwa cumi n'abiri bamwe twabwiye abakurikira radiyo y'ijwi ry'Amerika ko babirukanye mu kazi abandi ni abangaba batangiye kuburana makumyabiri basubiye mu kazi Jenoside Nshimiyimana
uretse uwo gafishi uvuga yuko we aregwa kwakira ruswa abandi bo kunumva abo bacungagereza baburanishwa ari benshi abandi bo bararigwa ibihe byaha bitandukanye
Jenoside Nshimiyimana nakubwira ko kugeza ubu hariho abaregwa kunyereza umutungo w'urwego rushinzwe abafungwa n'abagororwa cyangwa rushinzwe amagereza mu Rwanda nakubwira nk'uwitwa Karisise Nshimiyimana nari nicaranye n'umwe mu bavandimwe be araregwa icyaha cyo kunyereza uwo mutungo yambwiye ko ngo bavuze bamushinja ko basanze iwe kubakishije amakaro yo mu nzu asa naho kuri gereza ariko bakavuga bati ibyo byumvikana kuko aho gereza yahagiye n'umucungagereza wari umaze imyaka igera muri cumi n'itanu ari umukozi w'urwo rwego yahahirayo akajya kubaka inzu ye
urwo rubanza biteganyijwe ko ruzamara igihe kingana gite
uretse abo ngabo basubikiwe ubusanzwe bari kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu gihe cy'ukwezi abo ngabo basubikiye bavuze ko bazongera kuburana ku wa gatatu w'icyumweru gitaha aba rero iyo birangije iyo barangije kuburana urukiko rurangije kubaburanisha rugena igihe ruzasomera icyemezo bivuze ko rero nirurangiza kubaburanisha ruri butangaze itariki y'uko mu gusoma icyemezo habaho abarekurwa by'agateganyo cyangwa se bakabafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi
Eric bagira ubusa abanyamakuru b'ijwi ry'Amerika ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda ndagushimiye cyane kandi mbifurije umunsi mwiza
Jenoside Nshimiyimana nanjye ndagushimiye reka mukomeze nkurikirane iyi nkuru ngo tubaza kuyitangaza yuzuye ku ijwi ry'Amerika nanjye nkwifurije akazi keza
radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amashyirahamwe yigenga atandatu yo mu Burundi yareze u Rwanda mu rukiko rw'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika ayo mashyirahamwe ari u Rwanda uruhare mu gitero avuga ko umutwe w'abarwanyi ba Red Tabara bakoze mu gatumba mu mpera z'umwaka ushize igitero cyahitanye abasivili makumyabiri Pierre Claver Niyonkuru
amashyirahamwe yitwariye u Rwanda muri sentare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ni Foricone F Copa Burundi rige inzere ntiwihebure ONLC weton frère piske Burundi nirindi yitwa abana bacu mu mvunyapfunyo aba ikirego cashikanywe muri yo sentare mu kwezi kwa kane guheze urwandiko rw'ikirego ijwi rya Amerika ryaronse ruvuga ko ayo mashirahamwe atandatu yitwaye kuko kubwayo igihugu cy'u Rwanda cyabonyanze amasezerano agenga uwo muryango mu byerekeye umutekano ayo mashirahamwe afatira ku gitero umugwi Red Tabara uregwa ko wakoze mu gatumba mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze kigahitana abantu barenga mirongo ibiri mu kirego cayo ayo mashirahamwe ashimangira ko u Rwanda arirwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi Red Tabara wemanze ico gitero ku izina ryayo Gerard Hakizimana arongoye Foricone F rimwe muri ayo mashirahamwe yasiguriye ijwi rya Amerika imvo y'ikirego
iyo bihugu bikemeye yase birafise amategeko n'amabwirizwa abigenga ntibyategeza ariko hari igihugu gifasha imigwi y'iterabwoba kugandagura abene igihugu mu kindi gihugu batekanye byaje mukamuzi ko bijya muri byabyaha ndengabutungane n'iyo twitare crime contre l'humanité bitegeza kubana neza bikabana byisunza amategeko bikabana byubaheza gatakazi na muntu
ijwi rya Amerika rya mubajeje niba ayo mashyira hamwe yarakoze amatohoza yimbitse nawe atwishura ko ariyo bashingiye ko mu gusabira indeshi y'akababaro abacetse ku icumu muri icyo gitero zigera ku miliyari zitatu z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyari 900 vy'amarundi
amatohoza atari make twakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara rw'u Rwanda ese ntare tafisiri twayisabye na cyane cyane guca amande u Rwanda no kugwihaniza tafisiri ibyemezo bitari bike twashikije sentare twaza ko rero sentare izo zikabikorera ko kugira ishobore guca urubanza ruha iteka ikiremwa muntu
ijwi rya Amerika ryanonse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya EAC kandi ko n'igihugu cy'u Rwanda camenyesherwe ko co kwitegura kwitaba igihe sentare izo sasira urwandiko twaronse rwatewe ko umukono na Nicola Ntarugera umuhanuzi mu biro by'umushikiza manza mukuru wa Repubulika y'u Rwanda aburanira leta y'u Rwanda mu manza muri iyo sentare gera cyo muvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifite kuko umuharire de Tabara wakoze igitero ku Burundi atahuriye n'u Rwanda kuri uwa mbere Mukurarinda yabwiye bagenzi bacu bakorera mu Rwanda ko ico kirego atabwo bagiteye leta vugira
ubundi ujya mu rukiko nkaruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu ejo ngo hari ikibazo ko dufite inyandiko perezida wa Repubulika y'u Burundi na chef d'état major bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko leta itabara iba muri Congo iyo yonyine n'uwayihera avoka hano bakigiye bati tugukira ko abantu kuburanira ruriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho barize iyo nyandiko bayibirindura bate
umuhari rede tabara wemanze cyo gitero nawo wabwiye ijwi rya Amerika kwizo manza atacu zibabwiye abo bagwanye bifuza ko imbere giyo nzira hokogwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitegiri byabo bishe Patrick Nayimana avugira uwo muhari
twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza yokogwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare yabwa amategeko n'abo mu iperereza byumvikana ko utabugizwe n'abarundi gusa dushaka umugwi twumvikanyeho ushigwaho n'amakungu
ingingo ya 27 na 30 z'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko ziraha ububasha amashyirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kwitwara muri sentare y'uwo muryango yamara umushingwa amanza Dieudonne bashirayishize yama aburanira imanza zitandukanye z'amashyirahamwe yigenga muri iyo sentare yabwiye ijwi rya Amerika kwizo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahuriwe ko na bose kandi atahoye gamiye wewe arivya dashira ko amakenga
atari leta yo biri kwiyavugiramwo kugira ngo yerekane ko abanyagihugu mu Burundi boba bariko baritwa kandi ari leta iri kuyabikora umuntu ariko aranibaza yo kwibaza ati igihugu cari kwitwara ubwa mbere n'ishiramo ryo mu Burundi cari kuba igihugu kiye cari gushobora kuba igihugu cy'u Burundi kubera igihugu nico gitegerezwa gukingira abanyagihugu bacu mu gihe batabishoboye no kuvuga yuko inzego z'umutekano zifise ahantu zananiriwe hanyuma ikindi gihugu umuntu yashobora kwibaza ni igihugu abantu baje bavamwo bagasubiramwo igihugu cya Congo gihana urubibe na Gatumba
Leta y'u Burundi yatanguye inzira y'ubutungane ku bwicanyi bwo mu Gatumba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho bwasohora imitahe mpuzamakungu yo gufata abarongoye umuhari rede tabara imbere yaho mu kwezi kwa mbere hari hafashwe inzira z'imigenderanire mu kugara imbibe zose icyo gihugu gihana n'u Rwanda igihugu u Burundi bwagiriza gufasha umuhari rede tabara yamara u Rwanda rwamirira kure iyo mvugo ya Leta y'u Burundi Cyclavini Nkuru ku bwijwi rya Amerika
tukivuga ku Burundi abadepite mu nteko nshinga mategeko batoye itegeko rigenga umwuga w'ubunyamakuru iryo tegeko riteganya ko ibyaha bimwe bikorwa muri umwuga bizajya bihanishwa gutanga ihazabu aho kubifungirwa inkuru irambuye Desire Hatungimana
intego y'ibwirizwa rimaze igihe kinini idahinyanyuwe no munsi rero abashinga amateka muri iyo kandi nkuyemeje ijana ku ijana
umushikiranganje wo kumenyesha makuru Leo Kadinda Cyayisaba yasiguriye abashinga mateka ibikuru bikuru biri mu yanteguro y'ibwirizwa ahanini rije kugira rijane n'ibihe igihugu kigezemmo aho gitekerezwa kugira hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko
guhanisha amande ibyaha bimwe bimwe bikogwa mu mwuga wo kumenyesha makuru umuntu atarinze gufungwa aha twovuga nk'ibitutsi kudotobereza umuntu gucyoza kubesha n'ibindi
umushingamateka Jean-Claude Kwizera wewe abona ko ikibazo cy'abamenyesha makuru atamuti gitoreye kuko asanga mu Burundi harabahanwa bivanye n'uko ibyo bavuze bitahimbaye umutegetsi runaka yasabye umushikiranganji umuco ku mpungenge ziwe onohabe
nuko mbona yuko ariho atabwinege buryo kumenyesha makuru nk'uko bikwiye kuko cyuko turabona abamenyesha makuru rimwe na rimwe bafungwa kubera inkuru bashobora kuba batanze ibyo rero bikaba byerekana ko abamenyesha makuru bashobora kuba hari icyo badashika ko mu byo bakeneye mu byo dukunda kumva cyane cyane iyo bavuze amakuru adashimisha bamwe n'abandi bagizwa ko habaye atanasigirira hasi bitetereye mbega none ibisatsi bihiye umenyesha makuru ategerezwa kwisunga kugira ngo avuge amakuru nayo ntego yagize icyo kintu cyangwa dukunda kumva
umushikiranganji Ndacyayisaba yamwishyuye muri aya majambo
aha novuga yuko iri tegeko rije rifasha navuga ko rije rifasha kuri kategori y'ibihano byohabwa umujurnaliste ku bintu kanaka mugabo Solane kikubita ko akoze ayandi makosa bizohanwa n'ibindi ni ukuvuga n'ayandi mategeko yarahasanzwe
Ale majeste baringa umenyesha makuru yakoreye umenyesha makuru bitandukanye haba ivyandika canke amaradiyo arashimiye ntambwe amenyesha ariko ko mu gihe ugwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru uko bikora sense rugizwe n'abanyepolitike ishigwa mu ngiro y'ivyemejwe rizogorana cyane
ni itegeko abantu bari barindiranye igishika kuko twari twamye dusaba ko umumenyesha makuru atoranishwa igihano cyo munyororo kuva kera yego yagiyeho hasigaye ko rija mu ngiro kuko ikibabaje nuko amategeko ku Burundi ariho meza mugabo ntaje mu ngira utegeko wemejeje na kwijana ubwa mbere reka tindirizo je mu ngira mugabo icyonzi cyo mu Afrika no mu Burundi wacu amategeko ariho meza mugabo ntaje mu ngira
mu Rwanda bamenyesha makuru IBJ barashimiye ntambwe igisata cyo kumenyesha makuru kigeze ko Alexandre Niyunge ko arongoye IBJ akabona ariko ko hakiri byinshi byo gukosora
ibyo ni ibintu byiza cyane ni bintu twasabye kuva kera twaharaniye kuva kera nuvuga mbere ni hari habayeho no gusubira inyuma kuko itegeko ryo mu 2023 ryari risanzwe ryemeza iyo ntumbero twovuga neza rero yuko uno munsi ni byiza ko abantu bikubisa gashi kugira ngo koko amategeko ajane n'ibihe tugezemo
yeneguro y'ibwirizwa yemejwe izoca ishikirizwa umukuru w'igihugu kugira ayitereke igikumu ihinduke ibwirizwa bishitse mu gihe uno munsi hari abakenyezi babiri bamenyesha makuru bafunzwe Floriane Irangabiye na Sandra Muhoza amashyirahamwe yamenyesha makuru akizera ko bazoca batezurirwa kuko basanga nta kindi bazira atamwuga wabo integuro yemejwe ije guhinyanyura ibwirizwa ry'umwaka 2018 iryo bwirizwa ryateganya mu kigabane cy'umunani ingingo ya 76 ku inkuru canke ikiganiro gikozwe ku radio ibibazwa mu gihe habaye amakosa umenyesha makuru yakoze iyo nkuru canke icyo kiganiro n'uwaterereye barakurikiranwa ingingo ya 77 nayo ikamenyesha ko ikigo CNC gifite uburenganzira bwo kugabisha canke guhagarika ikarata y'akazi y'umenyesha makuru canke uburenganzira bw'ikimenyesha makuru igihe bigaragaye ko biciye kubirira amategeko Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi hakomeje kuvugwa ibura rya lisansi y'amamodoka atwara abagenzi yabaye make abonetse nayo abagenzi barwanira kuyinjiramo abafite amamodoka atwara abagenzi babaca amafaranga uko bishakiye leta ivuga ko ikeneye amadovize yo kurangura igitoro inkuru Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye
muri kino gihe kwiyunguruza mu Burundi si igikorwa cyoroshye yaba amastasyo ya lisansi ni modoka ni vijiri gitoro. Mumabara bara hatonzi mirongo mire mire chane yi modoka zirondeli gitoro. Hamweni mirongo mire mire hijabano badindiri yi modoka. Mugihe aba magara ya kundiye bariko bagenda na maguru hovagie mubikogwa vyabo vya misi yose. Igihe cy'isaha 11 za gatondo hamenyerewe kwa abantu benshi baba bariko baraja kubuzi. Na bisi yunguru za abantu ubona mu ibarabara. Kuba bitorohera kugenda na maguru kumvo zitandukanye aho buririra bisi hari ndwano n'induru. Umwe wese agwanira kurira bisi ngo yabe ko yoshika yagiye. Aha ni ku gituro c'amabisi yunguru za abantu abakuye mu gisagara hagati abajanye mu Kanyosha, Musaga, Kibenga n'ahandi. Ejige cy'isaha 7 z'umurango abantu bariko baranigana bagwanira kurira habisi imwe hashitse. Ibiciro byo kwiyunguruza hamwe n'umuduga ashinga ibyo yishakiye. Muri ayo masaha nyene ku gituro c'amabisi yunguruza abantu ba Kamenge, Kinama, Marambya n'ahandi hoho birenze kuba umunigano. Ababyeyi bibungenze n'abafise abana ntibabona ico bakora ngo bakure abana ku zuba. Kuri iyi bisi ibonetse abajeje umutekano wo muri ico gituro hamwe n'abapolisi bariko bagerageza gufasha abantu kurira ariko barengewe. Niko kwaduka bakubita abantu. Abana bariko bararira mu gihe ababyeyi babo barondera uko bava muri ico kibanza. Anaho dufashe ibarabara nimero 5 route nimero 5 ibarabara rija mu ntara ya Cibitoke. Turi mu modoka ya Yasi minibisi igenewe gutwara abantu 18 ariko tuyirimo turi abantu 29. Igiciro c'itike cagwijijwe kabiri na karenga. Naho biruko abayirimo baridoga ariko bakemera uko bapakiwe. Ubajije abo banyongeze modoka igituma bakora ibyo bakubwira ko atakundi bokora mu gihe n'ugize imana akaronka kuri gitoro iritiro n'inusu ubarigura ibihumbi 20 na yarenga. Haba ku banyagisagara cha Bujumbura n'abaja mu ntara hagati batashimye kuvugira kuri mikro z'ijwi rya Amerika bose bibaza ingene bigiye kugenda mu buzi bwabo bwa misi yose. Basaba leta gukora ibishoboka byose ikagarukira umunyagihugu muto. Uko abanyagihugu nka bose batabona iyo biva niyo bija nuko bigiye kumera niko nabashinga amateka babibona. Uyu ni Abel Gashatsi mu Kigobe icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka abaza umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca kwikena gy'igitoro.
Uno munsi imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka tuve ngaha mu Kigobe tujaho kwibarabara aho usanga aha mu gisagara aho ajabuka ngaho ibubanza aho baduga ruguru uno munsi ugasanga imiduga yose yahora ifasha igihugu aha mvuga ibi biduga binene binene bitavizana bitandaza aha mvuga imiduga y'inguru z'abantu yose ugasanga imazindwi ku mastasyo iringiri gitoro ko tumaze n'iminsi n'ukuri twumve mbega bijahe mbega bizogarukira he mbega bimeze gute iki kibazo kijanye na karubira kuko nico gica gituma n'ibindi byose bica bigorana.
Nawe mwishura agira ati
ni kibazo tumazemo imyaka 2 cyangwa irenga kwibura igitoro je kumije kirangaje wa mbere ngara ntanyishuzana ibazo by'igitoro kugira bitore inyishu rukumbi yuko iki kibazo gitore inyishu nuko turonke ibyo dushora dukora ngo amadovize yo kugura ibyo byankenegwa igitoro n'ibindi byose biva hanze
kuri iyo nyishu abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika habatashimye gutanga amajwi yabo bavuga ko atakundi bogira kubgabo ngo bigoye bikiriko mu gihe umuntu abura bisi imwunguruza agataha n'amaguru yashika imuhira agasanga n'amazi yo koga hari yagira ngo yivuna kanyota kububare naho bakamubwira ko atabinyobwa bihari basaba umukuru w'igihugu guhagurukira ibyo bibazo hagatoga umuturama kwiyunguruza bigasubira nkuko byahoze
urakoze Thierry Vendayishimiye ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahondo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi uwambaye ikirezi ntamenya ko kera umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana